not always covered by other media. VOA.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti namwe mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa gatanu itariki 24 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2015. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Ndabahaye ikaze mwese.
Abona hamaze gushika ibihumbi birenga bapfuga bageze ku bihumbi bishika 8. Ayo ni amajwi tudakekeranya menshi yogiye mu migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD.
Uwo ni Tassien Sibomana, umwe mu bari ku rutonde rw'abazokwitoza guserukira intara zabo mu nama nshingamateka mu Burundi. Ni mu kanya gato. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Eddie Gwema. Eddie, mikro ni gwawe.
Urakoze Oriane, mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo. Perezida Edgar Lungu wa Zambia yatangije ibiganiro na bamwe mu bakuru b'ibihugu bagenzi be ba Afrika kureba niba batumiza inama y'akarere yiga ku kibazo gikomereye Afrika y'epfo cyabakavukire bibasira abimukira. Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika, Minisitiri w'itumanaho muri Zambia Kishimba Kamwili yavuze ko abaturage ba Zambia batigeze bibasirwa n'urwo rugomo, ariko avuga ko ababajwe no kubona abimukira bibasirwa cyane ko igihugu cye cyafashije Afrika y'epfo kurwanya ingoma yabagashaka buhake. Yagize ati biratubabaza cyane ko benshi mu bayobozi bagize ishyaka riri ku butegetsi muri iki gihe bari barabaye abaturage ba Zambia, dore ko n'ibiro bikuru by'ishyaka ANC byari bifite icyicaro gikuru cyabyo hano. Kabwiri yavuze ko Perezida Lungu akomeje kuvugana n'abandi bakuru b'ibihugu b'umuryango w'iterambere ry'ubukungu mu majyepfo ya Afrika SADC kugira ngo batumize inama izasuzuma icyo kibazo ikanagishakira umuti urambye kugira ngo kitazongera. Urugomo rwibasiye abanyamahanga rwahitanye abantu 7, abandi 2,000 bahunze ibyabo mu mijyi ya Johannesburg na Durban. Bakomoka cyane cyane abibasiwe bakomoka cyane muri Congo, Ethiopia, Malawi, Nigeria, Somalia na Zimbabwe. Nyuma y'amezi 5 yose ategereje Loretta Lynch yaraye yemejwe na Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba minisitiri mushya w'ubutabera. Lynch abaye umugore wa mbere w'umwirabura ugiye kuyobora iyi minisiteri mu mateka ya Amerika. Mu kwezi kwa 11 umwaka ushize nibwo Perezida Barack Obama yatangaje ko yifuza ko Loretta Lynch asimbura ku mwanya wa minisitiri w'ubutabera Eric Holder wari uburiho kuva mu mwaka w'ibihumbi 2009. Holder niwe wabaye umwirabura wa mbere mu mateka uyoboye minisiteri y'ubutabera. Gutinda kwemezwa kwa Lynch byatewe ahanini n'abasenateri bo mu ishyaka ry'abarepubulike bakomeje gutinza itora rye. Tubibutse ko iri shyaka muri iki gihe niryo rifite imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko. Lynch ugeze mu myaka 50 afashe umwanya mu gihe hari ibibazo byinshi bikomereye Amerika birimo ibyaha bijyanye n'iterabwoba, ibibazo bijyanye no kubaha uburenganzira bw'abashakanye bahuje igitsina, ibibazo bijyanye n'uburenganzira bwo gutora, kimwe n'impfu nyinshi zimaze iminsi zigaragara z'abagabo b'abirabura bicwa n'abapolisi b'abazungu. Perezida w'Ubudage Joachim Kunchuro ya mbere kuri uyu wa kane yatangaje ko ubwicanyi bwakorewe miliyoni n'igice z'Abarmeniye mu ntambara ya mbere y'isi ari genocide, anemeza ko igihugu cye hari uruhare cyabigizemo. Mu gitambo cya misa muri katedrali y'Ibele, Joachim Gok yagize ati nk'igihugu cyateraga inkunga ubutegetsi bwa Ottoman, ingabo z'Ubudage zagize uruhare mu gutegura no gushyira mu bikorwa iyirukanwa mu gihugu ry'Abarmeniye. Yagize ati abagore, abagabo, abana, abakuze bose boherejwe kwicwa, kandi ibi bikaba byarakozwe gusa kuko bari bafite inkomoko ya Armenia. Muri Armenia kuri uyu wa gatanu ibihumbi by'abaturage byateraniye mu murwa mukuru Yerevan kwibuka imyaka 100 habaye ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abaturage b'icyo gihugu. Igihugu cya Turukiya cyategekwaga n'ingoma y'Abaottoman gihakana ko ubwo bwicanyi ari genocide, kikavuga ko Abarmeni bishwe bazira intambara bari bashyigikiwemo n'Uburusiya. Turukiya ikomeza ivuga ko umubare w'abapfuye utagera kuri miliyoni n'igice nk'uko bitangazwa. Iyo hagize igihugu gitunze agatoki Turukiya kugira uruhare muri ubwo bwicanyi, Turukiya ihita icana umubano nacyo. Mu ntangiriro z'uku kwezi, Turukiya yahamagaje ambasaderi wayo i Vatican nyuma y'uko Papa Francisco atangaje ko ubwicanyi bw'Abanyarumeniya ari bwo bwabaye genocide ya mbere y'ikinyejana cya 20. Ubuyobozi bw'ingabo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatangaje ko ubwato bw'imizigo bwa Iran bikekwa ko bwari bugemuriye intwaro inyeshyamba z'Abahuti muri Yemen bwafashe indi nzira itari ijya muri Yemen. Uwo muyobozi utashatse kwivuga yavuze ko ibyo ari inkuru nziza, ariko avuga ko Minisiteri y'ingabo hano muri Amerika izakomeza gukurikirana iby'ubwo bwato. Presidensi ya hano i Washington yemeza ko ifite ibimenyetso simusiga bihamya ko Iran ishyigikiye inyeshyamba z'Abahuti. Kwa kabiri, ubwato bunini cyane bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika butwara indege z'intambara bwitwa USS Theodore bwageze mu nyanja y'Abarabu.
Urakoze Digwema ku makuru uhejeje kudushikiriza. Tubibutse nchuti na mumwese ko muri ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni umwanya w'inkuru nyamukuru. Cumi na batatu mu bahoze mu mugwi w'abagwanyi ba M23 bamaze gusubizwa mu gihugu cyabo burijwe amabus abakura i Kigali abageza i Goma. Ibyo bikaba byabaye nyuma y'aho icegera cy'umushikiranganji wa Congo ajejwe kwivuna abansi yari mu ikambi y'impunzi i Goma agiye guhimiriza impunzi zaho ngo zitahuke. Inkuru ya Assumpta Kaboyi.
Ku mugoroba wo kuri uyu wa kane nibwo bahoze ari abasirikare ba M23 burijwe bisi bageza mu gihugu cyabo. Bafashe inzira y'ubutaka aho iyo bisi igomba kubageza mu mujyi wa Goma. Ku wa kabiri w'iki cyumweru, abo bahoze mu mutwe wa M23 bari bateye utwatsi intumwa zari zaturutse muri Repubulika na Demokarasi ya Congo, bavuga ko bazavugana na Minisitiri w'Ingabo gusa. Wari ukuriye intumwa zaturutse muri Congo, Minisitiri w'Ingabo wungirije wa Congo René Sibu Matabuka yasobanuriye izo mpunzi abahawe imbabazi abari bo.
Kuko batu beko nataka kumaintenir bengine en otage.
Hari abantu bashaka gufata abagenzi baboho ingwate, abandi babandi batahawe imbabazi bakoze ibyaha by'intambara. Abafashe imbunda bakarwanya Congo barababariwe, ariko abafashe imbunda bakajya gufata abagore ku ngufu kwica abantu aba bakoze ibyaha by'intambara bo nta mbabazi bazabona.
Runiga Jean Marie Vianney wahoze ayobora umutwe wa M23 ari mu batahamagawe mu bahawe imbabazi. Wavuga ko amasezerano yabereye Nairobi yabahaye uburenganzira bwo kuba umutwe wa politike, ko nabo bifuza gutaha bagakora politike.
Le M23 a cessé d'être un mouvement.
M23 ntukiri umutwe witwaje intwaro, ahubwo turashaka kujya mu matora nk'indi mitwe ya politiki. Niba imbabazi zidatanzwe, niba amasezerano ya Nairobi atubahirijwe, ibi bisobanuye ko tuzaba twambuwe uburenganzira nk'ubw'abandi banyagihugu. Ntabwo twanze gutaha, ariko turasaba guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kubahiriza amasezerano yashyizeho umukono.
De respecter ses propres engagements.
Icyifuzo cy'uwahoze ari umuyobozi wa M23 nticyashyigikiwe na Minisitiri wungirije w'Ingabo wa Congo, kuko kuri we M23 itakiriho, ayifata nk'iyarangije gupfa.
Abahawe imbabazi bafite umuhamagaro wa politiki, bashobora gukomeza gukora politiki bagashyiraho umutwe wa politiki cyangwa bakinjira mu yindi mitwe mu yandi mashyaka ya politiki asanzwe bagakora politiki mu bwisanzure bwabo gusa ntibazaze bihishe mu gicucu cya M23 kuko uyu mutwe wararangiye uyu mutwe ntukibaho uyu mutwe wa politiki akawo kararangiye
ça c'est fini
abaho imbabazi baragira ku 120 ariko hatashye 13 gusa negere bamwe mu bahawe imbabazi batatashye maze bansobanurira impamvu banze imbabazi bahawe
iyo amnesty bavuga nta mutekano ufite dufite benshi bafite amnesty bafunzwe n'ubu ngubu kandi babafite bari kinsasa njya kurwana mfata imbunda mva muri leta kaje mu ishyamba ntabwo nagenge kurwanira amnesty amnesty ntakimbi kandi tuzakigeraho naho kuvuga ngo M23 yarapfuye yarapfuye twarapfuye twarashize ntabwo duhari M23 n'abantu kandi turahari ntabwo M23 yapfuye irahari
mubanze gutaha abenshi batangaza ko bifuza ko impunzi zose zabanza gutaha zahungiye mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bituranye n'u Rwanda ariko ministre wungirije wa Congo avuga ko ibyo atari byamuzanye mu Rwanda ko yaje ku kibazo cy'abahoze ari abarwanyi ba M23 mu bahoze ari abayobozi ba M23 nta n'umwe batashye harimo Runiga Jean Marie Vianney wari ukuriye uyu mutwe General Baudouin Ngaruye wari wungirije mu gisirikare abari bahagarariye umutwe General Sultani Makenga ubarizwa i Bugande ndetse n'uwabanje kuyobora CNDP yaje kuvamo M23 Nkunda kugeza ubu nawe uvuga ko yaba ari mu Rwanda mu batashye harimo umusirikare umwe mukuru ufite ipeti rya lieutenant na colonel abandi biganjemo bafite amapeti matoya Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba
Inama nshingamateka y'u Burundi yarayitoye abantu batanu bagiye gusubirira bahora mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu Jean Baptiste baribonekeza niwe yasubiriye Furera Emmanuel Ntakirutimana yahora arongoye uyo mugwi inkuru ya Atabita Mukamusoni
Amazina y'abantu 15 niyo yari yashitse mu nama nshingamateka kugira hatogwemo batanu baje kwiyongera kuri babiri bari batowe mu mwaka urangiye imvo yo gutora abo bantu nuko ikiringo cabahora muri uwo mugwi w'igihugu wigenga ujeje ibyagateka kazi na muntu cyari cahedze muri abo batanu batowe harimo abagabo batatu n'abagore babiri abahutu batatu n'abatutsi babiri inama nshingamateka imaze gutora ayo mazina atanu yacije mu gikorwa cyo gutora urongora uwo mugwi mu mazina indwi yari ifise uwo nawe nuwitwa Jean Baptiste baribone nekeza afite imyaka 38 y'amavuko namubajije icagiye gukora mu mabanga mashasha aronse
tugiye kwihutira kwegereza umugwi ujejo atakazi na muntu abanyagihugu kugira ngo dushike kuri terrain tubone ingene abanyagihugu bamerewe hanyuma tubafashe gushobora gushikiriza ivyumviro vyabo hanyuma tugiye kwihutira kandi kunywanisha leta hamwe n'amashira hamwe yigenga na cyane cyane ayarana gatakazi na muntu umwita societe civile na maradio mu kugerageza gukorana neza kugira ngo cyane cyane tumenye yuko leta mu bikorwa ijejwe bijanye no kubungabunga amahoro n'umutekano ishobora kubikora ukuri kwa hanyuma ariko itahure yuko amashyira hamwe ajejwe gatakazi na muntu hamwe na maradio igikorwa cyayo ari kirumara mu gihugu mu bijanye na cyane cyane no ku gutsimbataza intwari bereye gutsimbataza demokarasi hamwe no gutsimbataza agateka kazi na muntu na cyane cyane mu gufasha abanyagihugu gushikiriza ibagoye tukongera nyine muri iyo ntumbero tukakorana n'amashyira hamwe yabigenga hamwe na maradio mu kugerageza kuraba inzira zibereye zo gushikiriza ivyumviro vyabo gushikiriza amaraporo yabo kuguma mu mbibe amategeko abaha kugira ngo biyubare birinde gushikuza gutyoza
Jean Baptiste baribonekeza aje gusubirira Furera Emmanuel Ntakarutimana uhebeye imana yarasanzwe arongoye umugwi Furera Ntakarutimana yari yashitse muri 15 bategerezwa gutogwamo batanu ariko ntiyizewe n'inama nshingamateka yari yashashe uyu munsi wahora ari cegera ciwe Sonia Ndikumasabo ntiyashitse muri 15 bakuyemwo batanu ariko yari yitoje nawe abo barangije ikiringo bazobisa bashasha itariki 6 z'ukwezi kwa 6 muri uyu mwaka ari naho Furera Emmanuel Ntakarutimana azorangiza amabanga yiwe mugenzi we Jean Baptiste Baribonekeza yatowe nawe agatangura ikiringo ciwe mu gihe umugwi ugiye kurangiza ikiringo wari urimwo abihebeye imana uyu munsi nta wihebeye imana numwe arimwo muri abo batowe I Bujumbura Tabita Mukamusoni Ijwi rya Amerika kiri mu Burundi bamwe mu batavuga rumwe na leta bumvikanisha ko ivyangombwa bituzuye kugira amatora be Chauvin Mugwengizo arongoye urunani rw'imigambwe itandatu hamwe na bamwe mu birukanywe n'abahagaritswe ivyagateganyo mu mugambwe CNDD-FDD basaba ko amasezerano y'Arusha yubahirizwa Chauvin Mugwengizo atangura avuga ico umuhari aserukira uri kurakora muri iki gihe
Ege nta kundi twabyakiriye urunani kimaze iminsi twerekana aho duhagaze ku bijyanye n'ikiringo cya gatatu turunani kimaze iminsi dusemerera tukiyemeye umukuru w'igihugu narari ingene yobabanura n'icyo kiringo umukuru w'igihugu yorari ingene abavanura n'ibintu by'imiteguro ubona ko bigamije ihonya bwoko zifatiye kuri politike yemwe umukuru w'igihugu rari ingene seni umugwi ugeje gutegura amatora utoba ugizwe n'abajya abantu atani kindi bagamije atarukorohereza umukuru w'igihugu n'umugambwe wiwe mu butumwa bw'amatora uno munsi rero ko bashyize ahabona ikirangamisi cyabo cy'uko ku wa gatandatu ariho bazoshyira ahabona bakanerekana umuntu babona ko bazoshyira imbere kandi tukaba dufite ibimenyetso byose y'uko ari Peter Nkurunziza tugira tuti kuba turabarindiriye narijya twari tumaze iminsi turi mu barabara kugira twiyamirize ibyo bintu
ibyo bimenyetso muvuga mufite nibi
imenyetso dufite sibindi imyerekano bamaze iminsi bakora imonera kure imenyetso sibindi ni icyo kintu twumva yuko yoba yarabishe konsiyo yuko ari we azokwitoza icyo ibyo bintu sikindi ni ibyo bintu by'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD n'ibyegera byiwe bagira bati nta wundi dushyira imbere ni Peter Nkurunziza wenyine uno munsi twiriwe turaronka ama message ubutumwa butwereka yuko burya abamye basemerera abamye batakaza umwanya wabo yuko hatazokwigira hatunganya ikoranyiro rizoshyira imbere Peter Nkurunziza ubu nibategura imigozi miremire bace bayishyira ku izosi biyahure bashikeyo
ikindi kintu imigambwe yanyu iri kurakora kugira ngo mu gihe utangaza ko umugambwe uri kutetsi utangaza ko umutetsi aza kwitoza ari umutetsi mudashigikiye ikindi muri ko muragira kugira murabe ko mwo kwimwanganya mutsinde amatora n'ikihe
ho nyene nta matora ashoboka muri iki gihugu cyacu mu gihe inkoho zikiri mu banyagihugu nta matora ashoboka mu gihe abanyagihugu barara ku mugondo nta matora ashoboka mu gihe no mu mwanya bahejeje kurasira ngaha mu burere butandukanye ntibishoboka seze na matora ari mu mutekano nicyo gituma yabawe cyangwa undi yoba yozana ntibishoboka abanyagihugu ntibazovyemera kuko yoba ari ya ntumbero nyene ashaka kubandanya intumbero nkumbure atoba yaracitse ko yose harimo niyo guhonya abatavuga rumwe nawe harimo niyo gukingira abo bakoranye canke bashyize hamwe bashyize mu ngiro hamwe umugambi mubi ugayitse wo gutahura amatungo y'igihugu
muvuga nk'uko mubona ko amatora adakwiye kuba
amatora ntakwiye kuba honyene erega hari ibindi byinshi twagiye turerekana tuhereye mu gihe bariko barandika abazobarandika gutora cyangwa gutoza tuhereye no mu bintu bitandukanye n'amakarata byagenze reka n'ibindi byinshi cyane biboneka bigaragara yuko umugwiseni atakina ugamije atarukorosha ubusuma bw'amatora twimirije ujya mugwi rero akanya ukiri kujya nyine ukiwate kujya nyine ayo matora twe tubona ko atari amatora ashoboka
ariko murabizi ko umugambi uri ku butegetsi urega imigambwe itavuga rumwe nawo ko atakintu iyo migambo ifite itwara amatora ico gituma idashaka ko amatora aba
biratangaje cyane mbe n'umugambo w'uhe utoba uziga amajwi menshi mu matora mbega ni CNDD-FDD woba witeze amajwi menshi mu matora nibatunganye amatora meza hanyuma iyo migambo yita ko ari mito iheze yitunganye ije mu matora iyo amajwi zo izora mu kiyose nayo nyene izo bikwiye mugo amatora dushaka twenye n'amatora meza yiteka atabutuma yaranga
mugihe hatoba amatora ikintu mwifuza ko coba mwebwe n'iki
igihe amatora toba twe twifuza kwaba ariko turakubwira ngo ntitwifuza kwaba mugo twifuza kwaba kwatunganywa neza
Shovino Mugwengezo, umukuru umuhari ugizwe n'imigambwe itandatu hamwe nabavuye mu gambo uri ku butegetsi usaba ko perezida Pierre Nkurunziza atosubira kwitoza mu kindi kiringo murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye
murakoze cyane turabashimiye
Turacari mu Burundi hasigaye ukwezi kumwe ngo amatora y'abashinga amateka be abamaze kwiyandikisha bamenyesha ko hakiri agahaze inkuru ya Desire Hatungimana
Abiyandikishije ngo bitoze muri kino gihe hasigaye ukwezi kumwe ayo matora akaba bamenyesha ko hakiri agahaze kugira amatora abe ku mugaragaro kandi yitabwe na bose Tasiano Sibomana azitoza mu ntara ya Gitega mu bigenga amenyesha ko umutekano muke nubwo bakwaye matora ashobora kwibwa bitamuhumuriza
nico gituma nubu dufite amakenga yuko nkuko bavuga mu rurimi rw'ifaransa fichier electoral ingene abantu biyandikishije urutonde rw'abazotora turafite amakenga ko ivyo bintu bitakozwe neza hashobora kuba hanyegejemo ubusuma amakenga ya kabiri akomeye ni umutekano no kuvuga sagaseseshwa rumuri ugaruka gwibonera kure rafise umugambi wo gutotera ubwoba mbere nibigwanisho biravugwa ko vya biriko biratangwa amakenga yandi ya gatatu ni iriterabwoba nyene rituma abarundi bariko barahungira hanze y'igihugu nabona hamaze gushika ibihumbi birenga bavuga bageze uko ibihumbi bishika 8 ayo namajwi tudakekeranya iyi menshi yogiye mu migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD Rumva rero nk'ico ni kibazo dutegereza kuvugana na leta n'abajeje wa matora kugira turaba ayo majwi ntaza bimfagusa icanyuma no vuga ni cungego ry'amatora murazi yuko imigambwe n'abandi bazokwitoza kugita icyabo nk'abigenga nka twebwe amatora aracungego ico bita ba mandataire
Zed Feruz azohiganirwa ikibanza c'abashinga amateka mu ntara ya Muyinga mu mugambwe IPD zigamibanga asanzwe arongoye ikimuteye amakenga n'umutekano muke uriko uratuma abarundi batari bake bahunga igihugu cyabo no kubona kugeza ubu umugwi ujejwe amatora mu Burundi seni uterekana ingeno zogwanya abotora karenze rimwe
twame dusaba yuko borondera uburyo bwo kumenya umuntu ashobora kugira icyumviro cyo cyo gutora akarenga rimwe ni nacyo gituma twari twasabye yuko bushiraho ka gatorshi kamwe kaca kabibona mugabo mugwiseni wagumye werekana yuko ataburyo woronka ibyo navyo bigatuma abandi baca bagira ubwoba kuko mu gihe abantu bavuga bati ntibuca bica bigorana ingene bashobora kuja gutora imitima yabo itekanye
mwishira hamwe igishinze gukurikiranira hafi amatora kosom bamenyesha ko atamatora ashobora kuba meza iyo umutekano udakwiye Justine Nkurunziza arongoye kosom
icyanyene gwa gikomeye tubona ko giteye amakenga cyitwa umutekano kuko amatora mu kugira yitwa amatora meza ategeza ko amatora bari mu mutekano ariko murabona yuko abantu bariko barahangana byaho rero ukacubona tumone mbega nibashamirana iyi mishamirano abakonsuwe n'abamaku kwibarabara ugacubona ati umutekano ntukwiye umwe wese aribaza ikibazo rero ati mbega amatora azoba ata mutekano hari umutekano uzoba wifashe gute aho rero niho hari ikibazo kuko amatora kuja mu matora ata mutekano natwebwe ari twebwe hari hantu twebwe twari dufite imbega b'abarorerezi bacu turabasuka bajye ku misozi atamutekano naho rero hari ikibazo ku muntu wese ku Burundi ikibazo umuntu ariko aribaza kandi nibaza ko atari bibi kucibaza
Desire Hatungimana Bujumbura Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Umwuka mubi ubandanya kwiyongera mu Burundi imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa gatandatu. Igipolisi cyararashe imyuka ibabaza mu maso n'amazi ku bantu bari mu myiyerekano bari bakoraniye I Bujumbura ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane kwiyamiriza ugushobora gusubira kwitoza kwa President Pierre Nkurunziza. Abantu 65 canke barenga baratawe mu mvuto bagirizwa ko bagize uruhara mu muhari w'abagumutsi bakaba bashobora gupfunga ubuzima bwabo bwose. Amasezerano y'amahoro y'Arusha yatewe ku igikumu mu mwaka w'2002 yarangije ingwano yamaze imyaka itari mike mu Burundi akaba ategekanya ibiringo bibiri gusa by'umukuru w'igihugu. President Nkurunziza ntaratangaza nimba zo kwitoza canke atazo kwitoza. Abayoboye batavuga rumwe na leta bategekanya iyindi myirekano niyo yatangaza ko azosubira kwitoza imbere y'itariki ntarengwa ko yo kwiyandikisha 9 z'ukwezi kwa gatanu. Abarundi 8,000 canke barenga barahungiye mu bihugu bihana urubibe vy'u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ndwi zirangiye. Bahunze kubera kubagugwa n'ubwicanyi bigigwa n'imigwi irimwe mugwi w'abagwanyi bakiri bato b'umugambwe uri ku butegetsi. Burundi bwaciye mu kiringo kirekire cy'ingwano yahitanye ubuzima bw'abantu 2,000. Gukomeza umutekano mu vyerekeye politike ni ibintu bikenewe cyane kuri kazoza ku Burundi n'akarere k'ibiyaga binini. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratewe amakenga bikomeye n'umwuka mubi utera wiyongera mu Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba impande zose mu Burundi kugira uruhara rwubaka kandi rurangwa n'amahoro mu mugambi w'amatora n'ukwirinda ibikorwa ibyo ari byo byose harimo amajambo y'ugwanko, ubwicanyi n'akandi gasomboroso bishobora gutera ubwoba n'umutekano muke mu gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gukurikiranira hafi ku bintu byifashe mu Burundi kandi zizofata ingingo aho bizoba bikenewe harimo kwima viza zo kwinjira muri Amerika abantu bazoba bategetse bateguye canke bagize uruhara mu bikorwa by'ubwicanyi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko ubwicanyi atakibanza bufise mu matora arangwa na demokarasi. Zisaba Leta y'u Burundi gutuma abakoze ubwicanyi bose bavyishura biciye mu mategeko. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya gushigikira umugambi w'abarundi wo gukurikirana uburenganzira n'ubwigenge bwabo bwa demokarasi biciye mu mahoro. Zikaba zisubiye kumenyesha ko zishigikiye amatora arangwa n'amahoro yigenga atagira utunenge kandi yizigiwe mu Burundi.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubandeza urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Programme ya radio yacu tuyibashikiriza buri munsi kuva kuwa mbere gushika kwa gatanu kuri FM 94.95 mu Burundi. Mu Rwanda naho mushobora gukurikirana ibiganiro byacu kuri radio Inshuti ya Bose 88.3 FM no kwijwi rya Amerika 104.3 FM. Inshuti mukunda radio Ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye kigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye na Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro. Mwari muri kumwe na Jewe Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi muyashikirijwe na Edi Gwema. Ndabashimiye kubona mwaduteze amatwi. Nimutangwe kandi mu kanya ibiganiro vy'iradijwe rya Amerika biracabandanya mu gice ca kabiri. Ku mugoroba naho nyene turabashikiriza ibindi biganiro vy'iradijwe rya Amerika guhera saa moya n'igice kugeza saa mbiri. Mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.